imwumviriza ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19.22. Turamukije inshuti muri kumwe natwe kuri micro, muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiza cha COVID-19 kirabandanya kwiha ingamba inganda ntahunga mu bice bitandukanye byo ku isi n'akarere ka Afrika karimwo. Mu bihugu biteye imbere nk'ivy'Iburaya na Amerika biramaze gukingira abanyagihugu bavyo batari bake kubera bifise uburyo buhagije. Yamara mu bihugu bifise uburyo buke cyane cyane muri Afrika, urugero rw'abamaze kwicandagisha ruri hasi cyane muri rusangi. Mu bitegere vyanyuma bishikirizwa n'ishami gishira hamwe ONU ijeje amagara y'abantu ku isi OMS, igitigiri kizwi cy'abamaze kwandura COVID-19 ku isi kuva icyo kiza gitangwe kwibonekeza ni 2,226,875, abo kimaze guhitana ni 4,466,675, mu gihe abamaze gukira ari 2,503,324 mu karere ka Afrika hisunzwe ibiharuro bishikirizwa n'ishyirahamwe OMS. Abamaze gutangazwa ko banduye umugera wa COVID-19 kuva utanguye kwiyadukiza ni 8,142,000, mu gihe abamaze gupfa ari abantu 204,000. Mu karere ko muri Afrika, bimwe mu bihugu byaho byarahagurukiye bikomeye ivyerekeye guhangana n'ikiza cha COVID-19, mu gihe ibindi bigikwega amaguru canke bigifata minene y'ico kiza. Nikiye cokorwa kugira ibintu ibihugu bigifata minene y'ico kiza canke bigikwega amaguru kubijanye no guhagurukira bikomeye bihindura inyifato yavyo, ivyo tuvuga mu kiganiro muri Sanga. Twatumiye Dr. Konakuze yanonoso ivyerekeye indwara zifata abantu ari benshi carimwe bita maladie epidemique mu rurimi rw'Igifaransa ari Bruxelles mu Bubiligi, na Dr. Frank Nziza akurikiranira hafi ibibazo vy'amagara y'abantu n'ibibazo vya COVID-19 kuva igitangura ari Bujumbura mu Burundi. Batumire mbanje kubaramutsa.
Mwaramutse
muranyuva mwese. Ego, reka dutangurire ikiganiro. Ntangurire kuri Dr. Konakuze. Muravye ivyo bitegire bishikizwa ni shirahamwe OMS. Ha, dutangurire ku bitegire bitangwa ku rwego rw'isi. Mubona ivyo bitegire ivyerekana mu vyukuri ibitigiri nyakuri by'abamaze kwandura, bamaze guhitanwa n'abamaze gukira ikiza cha COVID-19, cyane ibitigiri biba by'aba abanditswe, abamenyeshejwe, abo bizwi bemejwe ko bafise iyo ngwara canke yahitanye.
Ego, urakoze cyane. Ngira ngo no mu raporo yo mesi ugiye kubiraba biranditse neza, baravuga ati ibi ni ibitigiri mfata kibanza canke nibitigiri bitagiye bishigwa hamwe no kuvuga bikusanywa hakurikije ubuhinga bingene dukusanya indwara zabonetse n'abantu bapimwe abapfuye canke abakize. no kuvuga rero bavuga yuko ni bitigize abantu baze gupfa ziba bishobora no kwikuba n'inshuro zibiri cyane n'abafashwe bakaba ari benshi cyane kuko hari ibihugu byinshi bigenda binyegeza ibitigiri by'umurengera kubera kumbure kwanga gufatirwa nk'ibyemezo bijyanye n'ubutungo bishaka kuzibirwa mbere hakaba n'ibitabyemera n'imumbo nyinshi tujya turabona ibitigiri nko mu bihugu bimwe bimwe bagenda babigabanya hakaba n'abandi babikora nyine nk'uko biteze gukorwa bakabyerekana uko biri turamaze kubibona cyane cyane mu bihugu by'i Burayi n'ibihugu bikenye byo muri Afurika n'ibihugu byo muri Aziya ariko henshi bagenda ibyo biharuro uko babibona bakurikije uko bo bagomba kujyana mu kurwanya icyo kintu.
Yego, umuntu aravye ibyo biharuro bishyikirizwa na OMS ku karere ka Afurika yovuga ati nimitende ariko nkuko muri ko murabivuga nuko ibitegere by'ukuri bitaboneka kubera ibyo mwari ko muravuga ko hari ibihugu amareta yaho agabanya cyangwa kanyegeza ibiharuro nyakuri ni impamvu izihe zitera iyo nyifato yo kugabanya ibitegere no kunyegeza kubwanyu?
Impamvu ni nyinshi ziratandukanye zigiye zitandukanye kuko ugiye kubiraba bibara n'igihugu ni ukuvuga ngo ndabivuga imbere ingene kigomba icyo gihugu kigomba gushyira imbere imigambi yo kurwanya icyo kiza hariho abatagomba kukirwanya bakerekana ko atakihari hariho abakirwanya bagomba kukirwanya mu buryo buciriritse nabo nyine bajya kwerekana ko ibitigiri bitari umurengera hakaba n'abandi bagomba kukirwanya nyezina bakerekana ibitigiri nyabyo ibyo byo bikabibona mu bihugu bitandukanye hanyuma kibibako cyane cyane ni imvo derekeye politike zerekeye ubutunzi kuko benshi bavuga bati niyo ibitigi tukabishyira hejuru amafaranga yo kujya gufashisha abanyagihugu mu gihe ata mirimo bari ko bagiye nko mu mazu yabo yazohava bumurengera hama cyane naho bakavuga bati mbere twebwe tubona yuko gikiza nkuko wabishyigije mu bitigiri ngaha cica bake ni nk'abandi kwijyana ku bagifashe ni ukuvuga turazi uburyo bw'amafaranga ni kushyiramwo mu kurwanya icyo kiza ngo wari ubw'umurengera ugasanga rero politike n'ubutunzi byagiye kuba ari byo bishyigwa imbere gushyigwa imbere amagara ya kiremamuntu.
Ego nawe Dr. Frank Nziza ibyo bitigiri ubibona gute ubisigura gute?
Ego murakoze Fidel. Ibyo bitigiri nkuko mwabivuga ibyo bitigiri duhabwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu niko ni bitigiri biba byarashyizwe ahabona n'ibihugu bitandukanye mugabo ibyo bitigiri birashobora kuba bidahuye neza nuko zisanzwe zifashe ku rubuga hari imvo nyinshi hari iza mbere yavuze mugenzi wanjye mugabo hariho nk'imvo je yindi novuga ubwa mbere na mbere hariyo imvo ijyanye n'ibipimo bishobora kuba bidakwiye abantu benshi badapimwa cyane ndetse hariho n'abashobora kuba bagwaye icyo kiza cya covid ugasanga nta niha n'umutwe ugasanga ari nk'uwo ntiyaharuwe mu banduye cyangwa ugasanga bivanye n'uko covid ishobora gufata abantu basanzwe bari bagwaye izindi ndwara ugasanga rero kenshi ntibitomoye neza ikiba cyahitanye umuntu mugabo hambavu y'ibyo hariho n'ikibazo cy'uko ikibazo cy'indwara ya covid 19 ari ikibazo navuga cyamaze kurengera ikibazo cy'amagara y'abantu kikaba ikibazo cyafashwe mu minwe n'amareta ni ukuvuga cyamaze kuba ikibazo cy'ubutunzi kikaba ikibazo cya politiki kikaba n'ikibazo mbere navuga ko kiriho kiraba n'ikibazo kijyanye n'umutekano mpuzamakungu bivanye na interi cyangwa inyungu ibihugu bimwe bimwe biba bifise mu gutanga ibitigiri cyangwa biriya ego nuko jewe no bisigura ibyo biharuro
ego Dr. Konakuze umugambi wo kugwanya ikiza cha COVID-19 gushika ubu muri rusangi kwisi mbona gihagaze gute
akubwa yuko hari no dabura ibyo bihugu mu kwisi mu mice mikuru mikuru itatu hari umuce w'ibihugu bikataje ubona yuko bafashe ingamba zikarishye no kuvuga zikaze cyane haba mu maleta akaba mbere no mu bushyirwa bw'abantu no mu bantu bikorewe utwabo no kuvuga abakora ubushakashatsi nk'abo mbona usanga bari bakora ubushakashatsi bwerekeye icyo kiza hanyuma mbere ukabona amalaboratwari aguma akora yarondeye izindi njanjo akaguma ari hasi hejuru kuko barabona ko ari kiza kibugarije kandi gishobora kuba merera nabi mu byerekeye bya ubutundi byaba ukwishyira no kwizana kwabo hakaba rero n'ubundi mugwi w'ibihugu bafise ubwo bushake ariko bakenye batafise uburyo mu kuvuga ugasanga baguma barongera hasi hejuru byaba ibipimo yaba imiti yaba izo njanjo bakagura igihugu bikabigura mbere ibindi bikagura nk'imfashanyo ziriya zica muri za covax cyane izo baguze cyangwa izo bahawe n'ibihugu inshuti biciye mu mfashanyo ziriya mfashanyo bita rezede ura koperasiyo bilaterali rero hakaba n'ibindi bihugu rero ubundi mugura ibihugu bagira bati twebwe icyo kiza tubona ko atari gihambaye kandi nta n'icyo kitubwiye kirekire mugabo reka twisunga abandi tuse kubivuga ku munwa tuvuge mugabo atagikoresha utabona ko harimwo ubushake burebure ugasanga harimo ubushake bwa biburuntege ugasanga biriko bagenda gahoro gahoro mbere ugasanga hanini bariko barahimiriza abanyagihugu umugabo atabikoresho nk'uko mugenzi aje kubivuga ntaho bapimwa n'ugiye gupimwa ugasanga yisubirira mu muryango uko yamye n'aho yakwamye cyane mbere ugasanga aguma agenda yanduza abandi atacyamira cyane nawe ugasanga mbere hari n'abaperezida cyane abakuru b'ibihugu batanabyemera ko icyo kiza kiriho bakagira bati twebwe tuzoguma dukora uko twahora mugabo nta wundi zinyegeje inyuma kuko abapfa bamaze gupfa bakagaragara kandi abapimwa bakaba bapimwe niyo mpamvu tuvuga yuko abari inyuma izindi ngo zijyanye n'ubutundi zijyanye na politiki zijyanye n'uko abanyagihugu kumbe batabajijura bihagije kugira ngo bonyine basabe bashyizeho abatwara kugira ngo babakingire icyo kiza bimwe byewe
yego kuri urwo rugamba nawe Dr. Frank Nziza kuri urwo rugamba rwo kurwanya icyo kiza ubona gwifashe gute haba mu bihugu biteye imbere cyangwa mu bihugu bikenye na Afrika
yego murakoze Fidel urwo rugamba nk'uko mwabivuze rero kiza na gikurikiranye kuva kikivugwa mu Bushinwa mu mwaka w'2022 ni ukuvuga ngo ingamba zitandukanye zagiye zirafatwa n'ibihugu ikintu cya mbere nubabwira ni uko ikiza musanzwe cyarahwikiye ibihugu kubera cyaje ata gihugu na kimwe coba cyiteguye ari nacyo gituma kenshi ingamba zafashwe mu bihugu bitandukanye harabaye umuntu wavuga umutomboza mu ntango kubera ikirwa ikiza nticyari bwatahugwe nka neza ni ukuvuga ngo ibihugu bitandukanye byagiye biraza biratumbereza neza bivanye na n'ibyigwa byagiye biraboneka uko iminsi yagiye iragenda mugabo rero uko kukirwanya rero nabishyira mu mice ibiri kubera hariho murabona hari igice cya mbere cyo gukinga bimwe bavuga by'uku by'amajeste bariyeri byo gukinga kugira umuntu ntiyandure hakabaho n'iby'incanco hakaba no kuvura rero nyezi na mugabo urumva kuvura kujya tubizi yuko atamuti n'ubu hari ibyo rero byace bituma igihugu no vuga bica mu migwi bivanye na mikoro bifite. Murabona yuko igihugu biteye imbere byace byihuta cyane gose kurondera ibikoresho byo kwikingira, kurondera amatohoza y'incanco, eka no gukoresha ibikoresho byo kwa muganga kugira ngo bashobore kuvura cyangwa bafufaze bashobora kuba bafashwe. Ibyo rero byaciye bituma ibihugu bimwe bimwe bifite amikoro make, na cyane cyane ibihugu byo muri Afurika, usanga hariho nk'ibintu bifite ubukene bw'ibikoresho cyangwa n'amakuru adashikira abanyagihugu neza. Bica bituma rero hariho novuga ibihugu abantu bashobora kuza barapfa mu kayengera atawamenye neza ko bubabishwa na COVID cyangwa ibindi. Rero ubu warumbaje ati ubu aho bigeze, ubu aho bigeze ni uko ibihugu mu nsanzwe ubu byagumye biri muri iyo mice ibiri. Hari ibihugu usanga baramaze gutahura abanyagihugu bose iby'ukwikingira, ugasanga abanyagihugu baramaze guhabwa inshansho no guhakarira nahiga ejo nange ndaraba ibivugwa nko muri Denmark, aho usanga abarenga ibice 90% kujyana bamaze kuronka urucanco, baramaze no gukuraho n'ingingo zose zo kubuza abantu mwidegenzi, kuko bavuga bati ikiza bakaba n'abariko baravamwo bagisegurira bukebu. Mugabo rero twaranabonye hariho n'ibihugu byasa n'ibiriko biriko biratora inyishu icyo kibazo, mugabo ugasanga
ko
kiragaba mukati usanga kiriko kirongerekana, kuko abantu basa n'abariko barijejara no mu bihugu bimwe bimwe byo muri Afurika no mu Burundi twarabibonye gato yuko gisa n'icyo gacariko kiriyongera muri iyo minsi. Ego,
murakoze. Reka tuze ku mirongo ya telefone. Dufise Claudio Bimenyimana. Claudio Bimenyimana, uratwumva? Claudio Bimenyimana, uratwumva? Allo Claudio. Allo Claudio ntatwumva. Eka tubandanye niyo yagaruka ku murongo akatwumva, turaza kumuha ijambo ashikize icyumviro cyangwa abaze ikibazo. Hanyuma ngaruke kuri Dr. Konakuze. Mwariko muravuga ko hari amaleta yahagurutse ahaguruka icyo kiza kukigwanya bikomeye n'ayandi agikwega ibirenge cyanke aka ntaye ntiherekane agafata minenego ntiherekane kwico kibazo ari kibazo gikomeye ku mpamvu mwasiguye zijanye n'ubutunzi na politique. Mugihe mu bihugu bikomeye nk'ibihugu by'Iburaya na Amerika bamaze gukingira abatari bake mu banyagihugu babo, nihagera igihe bagashika ku rugero bazaba bakingiye itegira binini aho icyo kiza kizoba bakigwanije bikomeye, ariko kikiri mu bihugu bikenye ibihugu biri mu nzira y'amajambere na cyane cyane muri Afurika, iherezo rizoba irihe kuri mwebwe ku rugamba rwo kugwanya icyo kiza? Kizoba cavuyeho mu bihugu biteye imbere ariko kikiriho mu bihugu biri mu nzira y'amajambere, mubona hari aho kizoba cagiye? Bizogenda gute?
Icyo ni ikibazo gikomeye, kuko ugiye kubiraba ni kiza kiri ku isi yose, niho nyaganda ni isi yose. Njyewe nkurikira ndaba nta gihugu naho byo bizinga bihe zawo hariya mu za Pacifique hari hanini za kalibura nka za Nouvelle Caledonie ukaraba ziriya za Papua Dina ahandi hose, ni ukuvuga icyo kiza gikwiye hose. Rero hasigaye ahantu usanga icyo kiza cidegembya ata rugamba na rumwe rwafashwe rwo kukigwanya, ni ngombwa kizosubire kize kiraba ikiza bijya twita andemi bibe mu bihugu, ni ukuvuga bite birajya mu bihugu hirya no hino kubera babonaho aho cyatsi ndahaza aho cyatsi kibyariye. Rero bivuga yuko ni naho ubona hariho umuntu ajya kugisira akanya bivuge ko ni ubona naho kiguma cyihindaguranya kihindaguranyaho kiva ku muntu bijya ku wundi kacamira kugira ngo kirabe ko cyo iyo covid 19 yabimiriye simbakara igashinga imizi kugira ngo zirafata abantu benshi biyorohe rero bivuga yuko ibyo bihugu uzozanga kenshi bifite ingorane cyane cyane zo kurwanya icyo kiza kuko kizoza kirafata abantu cameho hanyuma usange mbere no mu bitaro usange no mu bantu bapfa hagiye kuba benshi mu bitaro bagiye kuzurana kuko coto ntigisubira inyuma kigenda buhoro buhoro umugabo kikaguma kiyongera ngira ngo nibyo tubona mu bihugu bya Afurika mu gihe catera bibaza yuko ari indwara iri ahandi bo bitabaraba ariko ubu turabona yuko ariho cugarije mbere gusumba n'ibihugu by'i Burayi rero hariho ingaruka ni nyinshi ingaruka mpaye akaye navuga nk'enyi
mu bice ku mayange
sabe
yego mu bice ku mayange
nubudisha ku mayange ingaruka nuko mwe n'ibyo bihugu usanga biboneka yuko bidafise intwaro ikingira abanyagihugu bwa mbere kuko iki ni kiza n'inkirwano rero iyo kiza giteye nturaba ngo ucishe babicanye batatu ni ukuvuga ahubwo uraba ibyo bikora kirwanya ingamba ufise icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko kizoza cyahitana abantu kandi bitari bikenewe ni ukuvuga bitari ngombwa abantu bagapfa kandi bari gukingirwa bagapfa abandi bakarwara mu bitaro batari kurwara kandi ingamba zo kwikingira zarabonetse icya gatatu aricyo umuntu abona kinininya ni uko n'ibyo bihugu bizohava bifata ingamba zikarishye zifatira mwe n'ibyo bihugu ugasanga abantu babo cyangwa ugasanga n'imfashanyo ntibakizironka kuko nabo nyine bafashije mu kwisunga n'abandi ku isi yose mu kirwanya
yego Dr. Frank namwe mubibona gute mu gihe ibihugu bitaye imbere bizoba bimaze gushikaho bizoba byakingiye ibitigiri bihagije by'abantu babo mu gihe mu bihugu biri mu nzira y'amajambere ibihugu bikenye nka Afrika bizoba bikiri inyuma urugero rw'abikingiye bizoba rukiri hasi itahiro mona rizobirihe
mbere na mbere ikintu nobanza kuvuga ni uko mu bisanzwe mu bintu bijyanye n'amagara y'abantu ntibyategereza kugira imbibe kubera na nyakiza nyine ntikiraba imbibe kirabanza gato kitarabye imbibe ari nacyo gituma nizuzuye neza yuko aho hantu tutazohashika ko hazoba hariho ibihugu byo kuvuga ngo ibihugu ngo biteye imbere ngo byaramaze kwitunganya ngo ngo birakingira abanyagihugu babo hanyuma ngo hari ibindi bihugu nabyo bizoba byarasigaye nyuma ariho icyo kiza cyonyine kihari niba ziko ibyo bintu bitazanashobora gukunda kubera ubwa mbere na mbere nimba badatoca bugara imbibe Burundi nibaza yuko ahubwo icyokogwa ni uko mu gufashanya ku isi yose ibihugu uko bifashanya ahubwo icyo kiza ibihugu byose ko kigwaniza hamwe ibihugu biba bikeye imbere bigafasha ibindi bihugu kugira ahubwo nyarugamba turwanyirize hamwe hanyuma turutsingire hamwe naho hamwe ibyo bihugu hojyamo ibyo kwikunda ngo dufashe ngo abanyagihugu bacu ngo hanyuma ngo igihugu cyacu ngo tugikingire ngo dukingire abanyagihugu bacu ego niko biriko biragenda ubu bivanye n'amapolitike y'ibihugu ibihugu biriko bibanza gufasha abanyagihugu babyo mugabo jero nibaza yuko ikintu cya mbere umuntu yovuga kandi ku rwego mpuzamakungu ni uko ahubwo hoba ugufashanya cyane muri ibyo bintu byo gukingana cyane cyane mu guhanahana ubuhinga n'ibikoresho twabibonye hariho amashyirahamwe akomakomeye y'i Buraya aba ariko araza kugurura amahingure yo gukora ibikoresho ngaha muri Afurika kugira ngo bashobore kwegereza ibikoresho ibyo bihugu bikenye naho ubundi bwogo byo kuvuga ngo hariho ibihugu bizohava bikorera inyishu icyo kibazo byonyine ngo hagire ibindi bisigara inyuma bizokunda kubera nta gihugu na kimwe kiyugaranye abantu baguma batembera nta ikizere cha covid cyateza kuba kitagira indibe byo na nico nashikire
ego aku doctor kona kuze kubagonanwa no mu bihugu biteye imbere tubamwo Amerika Iburaya hariho igice kitari gito nka ngaha muri Amerika cy'abantu bagonanwa adashaka gufata izo ncanco batanga insiguro nyinshi cyane zirimo kuvuga ko izo ncanco zitaremezwe cyese n'inzego zibijejwe z'ivyo bihugu zukurekurira imiti ni ncanco gukora aravuga byinshi icyo abagonanwa mubona ari kiye cokogwa kugira ngo bashobore kugondoka bafate izo ncanco mwariko murabivuga kugira ngo urugamba rwo kukigwanya rushobore gutera ruje imbere
urakoze ndagira n'undi mugenza kandi ari mushumbura ko iyo bateriye amagara hejuru umwe wese asamaguyiwe ni ukuvuga ntuza gutabara inzu ya murundi iwawe uri kwirashya wera ku iwawe ibyo niko bitegeza kumera ni ukuvuga nk'aba baseruke banyagihugu cyangwa abanyagihugu bo ngaha bumvise incanjo zagiye mu kindi gihugu nabe ari iwabo bataraziyo kandi bazikeneye nibaza ko iyo leta abanyagihugu boca bayitembakaza niko bimeze ngira ngo niko biringira warumvise incanjo zari zigiye menga zari zigiye muri Isirayeli cyane mu Bugiriki ziciye ku kibuga cy'indege cy'umutariyano baraziba barazigumya kandi leta irabashyigikiye kubera iki kubera baba bakeneye abanyagihugu babo kuzironka bwa mbere nuja gufasha uwundi utifashije hanigira kabiri nacyo ni uko ibyo bihugu byinshi bibuza kubera politiki ni ukuvuga ko bikenye niyo mpamvu ubona nka uwimeze ishami mpuzamakungu ry'amagara y'abantu riguma rigondoza mwe n'ibyo bihugu hari n'ibihugu tumaze kubona usanga n'abaserukizi babyo birukanwa kubera icyo kintu ugasanga mbere n'abashikiranganji b'amagara y'abantu barakungwa kubera icyo kiza ngira warumvise muri Tunisia warumvise muri mu gihugu cya Brezil ho hamaze gukungwa abashika babiri cyangwa batatu kuva ari kiza gitereye kubera bamwe bavuga bati reka tukirwanye ho turwanye ibindi bintu abandi nabo bati leta nayo iti oya kurikiza ibya politiki tukubariye urumva rero wa wundi agahitamo kwegura kuko akavuga ati jewe nasezokwishyuza umwuga uko ndawuzi iyo hateye ikintu none ko bimeze uko jewe ndatanze imihoho ntihaze uwundi yumva ibyo leta imutegetse adakurikiza ibyo umwuga umusaba
yego reka
ngarutse rero kuri icyo kibazo kindi
reka icyo kibazo undunge doktor turakiga kakoreka du hari umuntu aturindiye ku umwe mu batumviriza ariko umurongo wa telefone twumve ko ashobora kutwumva turagaruka kuri ibyo byo kugonanwa icyo kibazo ku murongo wa telefone dufise Norbert uratwumva
ego ndagumva cyane
Norbert uri he
gatanu kuri gatanu ndi Bujumbura mu Burundi
yego ufise ikibazo ubaza abatumire cyane icyumviro shikiriza
je ni icyumviro shikiriza
yego
ko tugwana corona ndabyumva kandi n'ibintu ngira kamaro kandi n'umuntu wese akwiye kuyigwana atawukumire atawubyirengagije ariko ikintu cy'incanco ni ikintu maze kubona kidatanguritse neza ebo ibihugu byinshi byarutura byaracandaza abanyagihugu bacu mugabo twama twumva abandura baguma bandura abapfa no gupfa barapfa je mbona uburyo maze kubona buriko buratuma ikiza cya corona kikaranda gata cyane no kwambara mask no gukaraba nibyo bikwiye guhimirizwa abantu cyane kuko naho mu Burundi ndamaze kubona hari nk'abantu basuzugura ibintu byo kwambara mask batabyitwararika cyane batitwararika gukaraba cyane ya social distance cyangwa batayitwararika cyane ariko ikintu cy'icyanjo nama mbona hariho amashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa ibihugu bimwe bimwe usanga byirukana n'abakozi kuko baticandagishije mvuga nkibaza none izo ncanco zimaze iki mu gihe umuntu yicandagisha akaguma yandura urumva zoraba OMS irakwiye kuraba nimba by'ukuri zo ncanjo biriko biragwana ico kiza cyangwa cyacu biriko birafasha kuko se nje bora gutahura nge n'umuntu yo kwicandagisha inshuro zibiri ukaza wumva ngo yanduye none bamucandaza iki kwaru cyancu yaronka gwamufasha iki
yego murakoze kucimbiro cyanyu murakoze dufise kandi Cyprien Timote ntaho mvukiye ku murongo uratwumva Timote
ego ndabumva cyane
uri he Timote
ko ndi Karusi
ikibazo icyumviro
ni kibazo ufise
mubaze
ko ndafise ikibazo ukuntu izintanto ziriko ziraza kandi ahanze ahantu yatanguriye n'ubundi gumi batata kwa kundi kandi bafise ubuhinga buhambaye ubu ntihoba hariho ikinyegeje inyuma y'izo nsanto ye mbona yuko izo nsanto zohagarara hanyuma Imana ikaguma nyene iturabira nta kindi kibazo fise
murakoze turabashimiye
ndabasaba murakoze
yego yari Norbe na Timote Timote niwe yari kavuga bwa nyuma Dr. Frank kubona bashikirije abo bariko batwumviriza bahamagaye twako turavuga bimwe by'ukugonanwa ku byerekeye no kwinuba incanco baravuze nka Norbert yavuze ngo incanco ngo ntizisigurise neza ngo zimaziki ngo abantu bazifashe baguma bandura Timote ntaho mvukiye nawe nyine yavuze ngo incanco ngo hari ikintu cyo bacinyegeje inyuma yazo kuko kugonanwa ntibiri gusa mu Burundi cyangwa mu karere cyangwa muri Afrika nangaha mu bihugu biteye imbere i Buraya na Amerika niki gituma abantu bagira binubira izo nshanjo ku bwanyu niki cyo kokogwa kugira bagondoke bazifate ku bwanyu
ego murakoze ubwa mbere na mbere jewe icyo mvuga no kuvuga ubwa mbere na mbere ayo makenga bafise ku nchancho novuga yuko afise ifatiro kuko ikintu abantu bamenye bwa mbere na mbere nuko izi nchancho za COVID-19 ntizisa n'izindi kuko gushika ubu ibyigwa tuba turiko turabona biriko birashikirizwa nuko biriko birerekana yuko mu bisanzwe izo nchancho biriko zirakinga yuko umuntu yandura biriko zirakinga ko umuntu yanduza ahubwo ahanini ziriko zikinga yuko umuntu asinzikara bimwe bita reforme grave bisigura yuko rero icyo kibazo cy'incanco mu bisanzwe buri gihugu cyose bivanye n'abanyagihugu bifise bivanye n'amagara ya kino gihugu kumwe na abasanzwe bifasha abanyagihugu mu bisanzwe n'ikibazo cyategerezwa kwigwa bivanye n'igihugu cyose ukungene cyipanze bivanye n'abanyagihugu bose ni ukuvuga bagashyira ku munzani bakavuga bati mbega ni ikihe gice cy'abanyagihugu koko bakwiye kuronka incanco ubu hariho nk'incanco nk'ubu hariho nk'incanco usanga nk'abana bari bakiri bato dufate nk'abari munsi y'imyaka 12 bitaba bimemewe ko bahabwa n'izinca hariho n'izishika ku myaka 18 bivuga ngo iki rero nciye ngira ko ndaguha akarorero dufate nk'ungaha mu Burundi ngaha mu Burundi ufashe nk'abanyagihugu bafise imyaka iri munsi ya 18 usanga babara ibice 60% ku ijana nimba bitarenga sinibuka ibiharuro neza bivuga ngo iyo rero bavuze ngo batange incanco nibaza ko hari hakwiye kubanza gutangwa umuco y'abantu bagira abantu nk'izo nshanco n'igutuma bagira ngo baronke izo nshanco bigaca bituma rero hafatwa ingingo zifatiye kuri nyamuco uba watanzwe bivuga ngo rero kugira ngo ayo makenga aze mu bantu harakenewe yuko abantu bavuga urucanco rwose rugira ruje mu gihugu mbega ubwo rucanco nuruhe rukora gute rugenewe bande ingaruka mbi rushobora gutera n'ibihe nibaza ko hanini kibuze n'amakuru atomoye kandi yizewe atariko aratangwa neza nicyo mbona hanini kiko gituma abantu bagira amakenga menshi kuri izo nsanco harimo n'ibihugu ego
yego nawe Dr. Konakuze kuri icyo kibazo nyine ibyo byimviro bishikirijwe n'ikibazo gishikirijwe n'aba mu batwumviriza babiri baheje guhamagara
yego ndashimiye Norwe na Timoteo ababigira ibibazo mbere nawe wari wabashyikirizwa cerekeye abo bantu imigwi y'abantu haba no gahamu biteye imbere usanga mbere bagwanya izo nshanco bimwe byeruye rero ngarutse kuri iki nunganira mugenzanje mu kuvuga urucanco uko tubibona nibyo yavuze ati baranduka kandi bakanduka mugabo nubaha nk'akarorero iyo umwana acanjwe adasama canke ugasanga yacanjwe mugiga cyangwa ugasanga yacanjwe ibi twita ebola canke mbere ahino i Burayi baracanja ibi bya gripe yo mu gihe cy'ubukonje ni ukuvuga izo ndwara zose barazirwara zubaye kuwacanja kandi ashobora kuyirwara acaba akingiwe bugariye bwose ataho iyo ndwara yoca kanatsinda nubwo mucanje umuntu agiye kuraba mu buhinga bavuga yuko bikwije ibice 90% by'ugukinga ngira ngo abakurikirana iby'ubuhinga barabiye urundi rukaba u Rwambere rukina na taro kugera kuri 94-95 mbamara ibyo bice bindi 5 bicane 10 bishika ubwo mucanje ni ruheze ngo rukingira abantu ni ukuvuga ucanje abantu 100 haravamo 10-5 nubwo bacanze kandi bacanze ubucanjo bwiza mugabo azoheza bakandura iyo ndwara cyangwa bakayanduza kubera ukumbe batashoboye uwo muti utashoboye gukingirwa na kwijana cyangwa abo bantu nabo batashoboye umubiri wabo utashoboye kubyara biturutse ku rucanjo ubudahangarwa abasoda bakwiye nuko umuntu yobyumva ubwa mbere hanyuma kubona rero bandi nawe ikindi nacyo tubona yuko urucanjo rufite akamaro ni ukubera abo bapfa urabibona ino barandura benshi cyane mbere nko mu gihe cy'umwaka uheze mugabo njye urabona bapfa ni bake cyane baragabanutse gusa hanyuma mbere ibice byinshi cyane ibice birenga 90% hanyuma abajya mu bitaro niko kuko iyo rero badashanje abantu bo baba ibitaro biba byararengewe ngo yamwaribonye mu Buhinde aho abantu bagwa ku nzira ugasanga bagenda kurondera kujya mwuka bicana umwe wese arondera kurondera umwuka ujya oxygene ku murwayi wiwe ugasanga ibitaro byararengewe abantu basigaye babashyira mu masitade gutyo twabibonye hirya no hino ibyo rero mu bisanzwe umuyobozi kiratabonerwa niyo ugomba kwishikako hanyuma agaheza agahabwa izo nshanjo kugira kuko tubazi neza ariko zikinga yuko abantu bagwara bagasinzikara cyane bagapfa kandi turamaze kubona ubushakashatsi dukora ubu aho tubigejeje ubu turabona yuko abarenga 95% bari mu bitaro basinzikaye ari abantu batigeze baronka umushanjo na ruhu ibyo nabyo rero biraheze bikaduha icyo cyigwa kitwereka yuko urucanjo ari ingirakamaro
tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Elize Muhatari uratumva
ndabumva cyane
uhamagaye urihe
ngene mugende muri Kenya Nairobi
ufise ikibazo baza abatumire cyangwa icyumviro ushikiriza
yego bo abantu batowe batwe mboremenga ibyo byirukanze ntacyo bitubariye kubera ko bamwe bagenda bibaza yuko urwo rukingo rufite izindi ngorane niba tubira rero uri nk'umuntu muto bibaza yuko twiteza imbere cyane batangorane byosera kuko n'abadukurira kuvuga yuko baba batwitunda nabo nyine tumaze kuraba kereka abantu bakuru bakuriwe usanga bose barabiteje rero icyo nahamagarira abantu batobatobagewe nibaza yuko bagenda bakiteza ubuoro cyane kugira ngo bakingize nabo
murakoze cyane murantunga murakoze cyane turashimiye kuri icyo cyumviro cyanyu radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz ibihumbi 11 800 35. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2 n'igice kugera saa 3, no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz ibihumbi 11 800 35.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku kiza cha COVID 19 kibandanya ku bisiba kubica bigacika mu makungu. Twatumiye Dr. Konakuze yanonoso ivyereke indwara zifata abantu ari benshi icyarimwe bita maladie epidemique mu rurimi rw'Igifaransa ari i Bruxelles mu Bubiligi, na Dr. Frank Nziza akurikiranira hafi ibibazo by'amagara y'abantu n'ibibazo bya COVID-19 kuva igitangura ari Bujumbura mu Burundi. Reka tugaruke ku mirongo ya telefoni imbere yuko tubandanya kuganira kuri icyo kibazo n'abatumire. Dufise Théogène Ndwayezu. Théogène Ndwayezu, uratwumva?
Ego, ndabumva neza.
Uhamagaye urihe Théogène?
Kigali mu Rwanda.
Ufise akabazo ubaza abatumire canke icyumviro ushikiriza?
Aya ni icyumviro.
Yego.
Ku bantu batarabasha kurondera cyangwa se kubona inkingo, basabaga ko babishyiramo umuhate kuko inyungu ni izabo mu by'ukuri. Abo bitinya ngo inkingo ngo zirabamugaza, umwungo zibatera ibibazo by'umugongo. Yango mbabwire ko ibyo ngibyo atari byo, kandi urebye ahanini ni inyungu zabo, cyane cyane ko ari ubuzima bwabo baba bubareba, ni inshingano zo kubukurikirana. Nicyo gitekerezo nari mfite.
Turabashimiye ku gitekerezo cyanyu, murakoze.
Murakoze.
Ngaruke ku batumire, ngaruke kuri Comme Konakuze, Dr. Comme Konakuze. Abantu babiri bahejeje guhamagara, Elise Muhatari na Théogène Ndwayezu, baravuga ko ikibazo cy'ukugonanwa gufata izo ncanco kiri mu cyane cyane mu bakiri bato, uko babivuze bagahamagariye abakiri bato kurabira ufatira akarorero ku babakurira bo bariko bafata iki kibazo, batagifata minenego, bagifata ko ari kibazo gikomeye, akaba ariko baronsa akaryo kuronka izo ncanco bazifata. Ivyo vyimviro vyaba babiri bahamagaye mu bivuga ku iki? Alo, kom?
Araba, nabo nyine nka banyagihugu cyangwa se abaturage bo uyo Théogène ari mu Rwanda. No kuvuga nuko twabivuze nisubiye inyuma gato, ku abantu bakurikirana indwara z'ibyaduka muribuka yuko igihe bavumbura agatera indwara bita hepatite B ifata igitigu canke umwijima mu Kinyarwanda. No kuvuga mu Bufaransa baraje rucanjo, hama abafaransa baraje mu barabara bari imihanda barabyamagana, ibyo ni ibintu bigaragayo hadutse ikiga burya abantu baba bakiteguriye haba mu mitima haba mu mutwe, n'abo bakuru baba bakizi kikaza nk'icaduka. Hanyuma iyo wagiye wabona ko tugeza tukiga uko cagenda cigaragaza, hanyuma hakihuta kuciga ingene kimeze. Abanyarwanda mucite imiterere yacu niba Théogène Ndwayezu akiri ku murongo,
bakiga
imiterere yacu kugira ngo hamenyekane, kigwe kimenyekane ingene kimeze, ingene gifata abo gifata, igihe kimara mu kwica umuntu, ico gisa gute, uturemangingo tukigize n'utuwe kugira ngo bamenye bakica ibyo byose byagiye byigwa mu mwanya muto cyane ni n'urucanjo rwagiye rwigwa mu mwanya muto cyane hanyuma izo canjo rero y'abantu bari batanzwe bamagana incanjo zose iyo migwa irahari hirya no hino ku isi batigira bagomba gucanjwa na ibyo ni ibintu biriho ariko ugiye kwa mu by'amagara y'abantu iyo abayagijwe bavuze bati tubona yuko gucanjwa biri mu gukinga ubwandu no gukinga ingene uwo mugera wihindaguranya hamwe no gukinga bapfa no kuvuga iyo uwo mugambi wo gukingira abanyagihugu hari umugambi utomoye nka munsi umugambi wa woroshye cyane cyane mu kubungabunga no gukingira impfu n'indwara ziturutse kuri bimwe n'ibyo bintu rero iyo umuntu agiye kubiraba injanjo z'icyo kiza bavuga ati cyazanye hari abavuga ko cyazanye n'abantu hari n'abavuga ko cyagiye kugira ngo gihore isi bareke kubyara kijye mu ngobyi kijye mu turemangingo tw'abantu bavuga ibintu byinshi cyane nibyo rero iyo hari umugambi uwo ari wo wose ntiyabura abikika mu kiza kugira ngo bawugurizemo narirya ibi bya rezo sosiyo no kuvugira ibyo by'itumanaho byo mu makuru yasakaye isi yose ubu rero nicyo gituma ubona abantu bagira bati bamwe baza ariko ni bake cyane ubu tugera tubona bagabanuka ni ibihugu bike no guha nk'akarorero ubu ni ibihugu nka bibiri bitatu kimwe cyoco ni kubera ubukene caremeye ko abikorwa twabo boza bagakora ako kazi gucanja abantu muri Haiti ariko ibihugu nka nk'u Burundi ibihugu nka Eritrea turabona yuko hariho n'ibindi bihugu byinshi mbere usanga n'abakuru b'ibihugu bagondoza n'abanyagihugu bo batanabishaka tuvuge nko mu gihugu cya Brezil
tuvugecyarabuze
abantu benshi nuko rero nubivuga
yego reka tugaruke ku mirongo ya telefone Reverien niyo ngabo araduteye akamo Reverien uratwumva
yego ndabumva neza
Reverien uhamagaye urihe
mamagaye ndi Bujumbura mu Burundi
yego ufise ikibazo icyumviro ushikiriza
kubera nje mu byanyo byanyo bakigenze reka mbaze ikibazo
yego
ndagira mbaze muri abo batumirwa mwatumiye
yego
turaze ibi bya COVID-19 hari ibihugu bimwe bimwe usanga urucanco bashaka kubigira nk'itegeko
mubandanye ndabumva
yego urucanco bashaka kumera nk'itegeko nagira mbaze rero ko gufata abantu bakicanciza nk'itegeko donc bakaba vaccine bikaba obligatoire ntabwo ari kurengera uburenganzira bwa kiremwa muntu
murakoze ku kibazo cyanyu ego hari nagomba gusozera
ego ikibazo cyanyu ni icyo nabaza ko uko basaba ko vaccination yoba obligatoire atari kurengera agati akazina muntu haba muri East Africa baravuga ko bishobora kuba itegeko ariko murakoze kwishyira no kwizana ibyo ntibishobora guhonyanga agati akazina muntu mu bundi buryo bundi
Dr. Frank nziza abishure Dr. Frank
ego murakoze ego ego muranyumva
ego
ego
reveria rakoze arakoze cyane kuri icyo kibazo ciwe jewe nishimo guha ubambere na mbere nkuko nariko ndabivuga na jewe sinshigikiye na gato yuko urucanco rwotangwa mu kivunga abantu bose ta kintu na kimwe gifatiwe ko jewe navuze yuko urucanco ndarushigikiye mugabo gutumberezwa kuri bamwe bita ubwa mbere na mbere bamwe bita le personne à risque abantu baba bashobora kubangamirwa cyane akaba aribo bahabwa urucanco kuko hariho ibyigwa byerekana neza yuko hariho ibice bimwe by'abanyagihugu bitoba bikaba byerekewe cyane n'ubwo rucanco bivanye n'ibyo nasiguye imbere hanyuma kucerekeye agateka kazi na muntu icyo ni kibazo nibaza yuko gishobora kuba ari kinini cyane rwose kubera iyo haje ibibazo by'amagara y'abantu byerekeye isi yose hariho ingingo zimwe zimwe zifatwa kugira ngo hakingirwe abanyagihugu muri rusange nk'ubure hariho ingingo zimwe zimwe zishobora kuba zahonyanzwe mugabo kugira ngo hakingirwe benshi gusumba nk'ubure abashobora kuba batariko barabyumva nk'ubure biba nabi iyo hariho abatanguye kubikoresha nabi nk'ubure ku zindi ngo zitabarize zo gukingira amagara y'abantu icyo kibazo cyaba nuko nocishura nk'ubure ibindi cya ndabishikiriza mu nyuma
yego nawe doctor ko nakuze kuri icyo kibazo cya Reverend mu cishura gute
yezambe kamushimire derie abagikora cyiza cyane kuko ni kibazo twari tuvuga kiri hagati yuko abantu bakingirwa nuko bakingirwa ubushake bwa hanyuma mugira jashiza araje kuvuga neza niko twabitangiye no gahaha umugabane w'Iburayi abantu bagomba gukingirwa n'abantu babona yuko badakingiwe bakandi cyo kiza bafite amahirwe menshi yuko kibahitana no kuvuga yabagwaye indwara zidashyira niyo wacu barahari hariho abafite imyaka y'izabukuru iyo barahari nubwo atari benshi cyane ariko nk'ibice bibiri n'igice kujya kuri bitatu barahari hanyuma hariho n'abantu rero usanga bakora nko kwa muganga bama bavura abo bantu bagwaye indwara nabo nyine n'abantu baje mu bantu bahangamiwe ubwa mbere ku murongo wa mbere n'icyo kintu abo rero n'amategeko nta buhinga kuko baba ari abantu bagiraniwe babangamiwe ni ukuvuga barabibasobanurira hanyuma bakababwira bati ntuza kuvura abantu mu bitaro nawe wasiga ubuzima ni ukuvuga nawe ugomba kwikingiza urumva muri icyo gihe ntabyo kunyinyurana ngo nagateka ka muntu cyangwa ibindi kuko ni ku neza y'abo bantu hanyuma rero hariho n'abandi bantu maze kubona bazana ubwandu bwinshi ugasanga nibo bayikwiragiza hirya no hino kandi nabo batarwara nabo rero bakeneye kubatoza barayanduza bahawe urukingo kuko abahawe urukingo biramaze kugaragara yuko banduza ko imigera y'indwara aba ari mike ntibaheza ngo bayanduze cyane kandi iyo migera ntiheza ngo yihindagure ibyo yihindagura ngo tubibone ubu rero ibyo nabyo bituma rero abantu bitabira injanjo arizo ngingo mu abanyarwanda ko babyita rero bakagerageza kugira ngo abantu benshi bashoboka bakingirwe barenga ibice 20% cy'abo bantu bashobora kuyandura cyangwa bakanduza abandi kugira ngo igihugu kigire abantu bake ubwandu buke kandi bongere bagire n'abantu bafite amagara meza nuko byateza ubwenge rero kuvuga yuko ari agateka ka muntu ibyo binagoye mugabo kumbe byabigoye kumva ku bantu bamwe bamwe iyo hari kiza ni ukuvuga ni ikiza cy'isi yose naba ari kiza mbere cyafashe igihugu kimwe cyangwa intara imwe cyangwa ikomini imwe mu kinyarwanda kuvuga umurenge ni ukuvuga abo bantu bategereza kurwaniriza ikiza hamwe haba ibyo bita solidarite solidarite ni ukuvuga iyo hatabaye kurwaniriza ikiza hamwe ni ukuvuga icyo kiza n'ikiba kiriho kirarwanya kuko cyamaze kuba ikiza si umuntu avuga ati njyewe nshaka ni ukwitsira narwaye nta ngorane ndi umwe mugabo ni ikiza kiraba abantu benshi ukirwaya cyanduza abandi urumva rero ukwikingira gusaba bose iyo rero gusaba bose wowe utegerezwa kugira ibyo bitwita solidarite nubwo utaba bikuraba mugabo ukagerageza ukavuga uti ko kituraba twiteguturaba twese reka mpa amahirwe bajya sinda abantu kuko ndakeneye abantu ndakeneye gusabana ndakeneye kujya mu bantu ndakeneye kujya mu isoko kujya mu isengero kujya mu ishuri kujya kumva inama mu bikorwa bya politiki n'ahandi hose rero you can do give bridge abantu urumva ubanduza niheza ngo be byiza ni nayo mpamvu ubona kukingira bose ni niho abantu ahubwo babihaye agateka bubahije agateka ka muntu gusumba kubyanka
yego reka tuze ku ruhara rw'imbuga ngurukana bumenyi twari ko turavuga mu kuvyerekeye gutanga amakuru abakurikirana ibintu bavuga ko kubijanye n'ikiza cha COVID-19 harimo amakuru menshi ayo vy'abantu abaha makuru atari yo kubijanye n'ico kiza. Dr. Frank Nziza uruhara rw'imbuga ngurukana bumenyi ubona ari he ngaruka ruko rugira ku rugamba rwo kugwanya COVID-19 muri make.
Ego muri make uruhara je nevuga yuko ubumenyi ngurukana bumenyi ari imbuga ifise ubugi bubiri bukeba hariho uruhande rumwe ishobora gufasha yuko abantu baronka amakuru menshi atomoye kugira ngo bagwanye ico kiza ca COVID-19 aho ndafata karorero je baha mu Burundi ndi mu bantu ba mbere batanguye gushikiriza amakuru ndabicishije mu dusanamu ndiko ndasigura mu Kirundi ico kiza ca COVID-19 byarafashije abantu benshi kugira ngo bagitahure. Mugabo ku rundi ruhande hariho bimwe bita amakuru y'ubeshi bimwe bakunze kwita fake news biza bihubya acana abantu bose bigatembera ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye ugasanga ari biriko birahubya abantu ugasanga ariko hakwiragizwa ibihuha kuri COVID-19 bigatuma bicivutu abantu ugasanga bariko bafata ingingo zisinzikaza amagara yabo kuruta kwikingira mu majambo make novuga ko ari imbuga itaye ubugiriri.
Ego nawe Dr. Konakuze tugiye kurangiza mu kanya nashaka ndabaze mwavuze ko mu bihugu bigonanwa abategetsi badafata ingingo zikomeye zo kugwanya COVID-19 babigira nkuko mwabisiguye ku mpamvu nyinshi harimo iza politike z'ubutunzi kurikirana ibintu bavuga ko bakoresha ku mpamvu za politike birabonekana ngaha muri Amerika hariho abanyapolitike babikoresha nk'ikigwanisho ku nyungu zabo bwite politike bagahuvya abanyagihugu bakabaha amakuru atari yo kuri ico kiza niki mubona cokogwa kugira ngo abanyapolitike nkabo kubiriza nk'ivyo nka COVID-19 hari n'abavuga ko iketari cyanyuma hazoza n'ibindi bishobora kuza birusha ububi kurusha iki mwobabwira iki mu majambo make cyane tugiye kurangiza mu kanya.
Ego no ibyo biri hose ku isi hose iyo habaye ega n'inkingwano ni nko mu ngwano iyo habaye kiza nk'iki no kugwana no gutabona gusa hanyuma rero abakabikamisha baba benshi babe ku mbo za politike ku mbo z'ubutunzi ku mbo mbere z'imigwi bajya yita force negative no kuvuga imigwi itoba biragaragara hari ino rero ico tubona cyane cyane nuko uba gushyira hamwe no kuvuga gushyira hamwe mu by'ubuhinga mu buhinga bagashyira hamwe abantu politike bakabyumva bakumva ko amagara y'abantu ni ukuvuga abahinga bakumvisha abanyepolitike abanyepolitike nabo bakabategeka mu nyuma n'ibyo bihugu biseta ibirenge bikigonanwa biri inyuma haba ku njaje n'ibindi bakagerageza bakaruka abahinga babo aho ko bugenda bakuvuga ku maradiyo cyangwa bagatangariza abanyagihugu bati birabasha n'umwe wese kandi ari ikiza n'ejo bundi leta niyije imbere mu kukigwanya iyo tumaze kubikiza si indwara ifata umuntu umwe umwe hamwe ajya gukoresha mituweli cyangwa agakoresha amafaranga yiwe akenda kwivuza
wenyine
iyo cyiswe ikiza ni leta rero leta yubika abahinga bayo hantu bagaheza bakayiha
turabashimiye
inyishu kugira ngo bagerageze
bakigwanye
badatandukanye bari hamwe bose.
Murakoze cyane. Hari mu kiganiro muri sangato ariko turavuga ku kiza cya COVID-19 kibandanya kwihinganda no kugira ingaruka zikomeye ku banyagihugu mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Twatumiye Dr. Konakuze yanonose ibyerekeye indwara zifata abantu ari benshi cyarimwe bita maladie epidemique mu rurimi rw'Igifaransa ari i Bruxelles mu Bubiligi. na Dr. Frank Ziza akurikiranye hafi ibibazo by'amagara y'abantu n'ibibazo bya COVID-19 kuva igitangura ari Bujumbura mu Burundi. Ndabashimiye mwese mwakurikiranye iki kiganiro, abahamagaye bagashikiriza ivyimvuro kababaza ibibazo, namwe mukunda radio Ijwi rya Amerika ntibagiye rero aba batumire twari dufise uno munsi muri iki kiganiro. Tubaseze mwese tubifuriza ibihe byiza.